Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Niwe tanya mwara musirivana naho muherere sangwa ikaze n'icyo namwe bagenze muri ko muratwumviriza kaze murano makuru makuru yaranze n'undi twaraye dusozereye amakuru yacu muyakurikirana ku rubuga ngo rukana bumenyi wezi 3 akaburungu ongea akaburungu info no ku mirongo ya FM aya makuru mushobora kuyarumva kandi yifashishije igitega cyacu cya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 243 ubusa 271 no ku mbuga zacu za Facebook, Twitter na SoundCloud. Aya makuru mukamugiye kuyashyikirizwa na Jean Maria Caroni Ninahazwe mu binga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Hassan Shaban Manuel Nirameba akaba ariwe ayahagarariye twese duti sangwe kanze duhereye amakuru yacu mu Rusenda abigisha badafise nimero ndangamukozi matricule mu kinofunofu barakoze kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 13 Kigarama imyerekano ku ibarabara ry'igihugu nimero 5 ababigisha basaba kwishyurwa gashyira ukabute kameza n'ishyirahamwe Action Aid ribaheraniye ku banyeshuri b'impunzi bigisha umwe muri abo bigisha yayaze na mugenzi wacu Pacifique Munezero tumwumvirize
no kuvuga twebwe twavyutse mu myerekano kuko twari tufitaniye amasezerano n'ayo mashyirahamwe ko bategereza kuduha agashyira ukabute rero hari haheze amezi menshi amezi asika amezi ane tutararonka ku gashyira ukabute mbere turanahava turavuga tuti none ko tugiye tugende mu minsi mikuru tuzokoresha umunsi mukuriki rero ntitwabaze ibihugiye twonona igari se ngo twonona ibintu mugabo twagombye tubereke umubabaro dufise hama nabo nimba badufise ku mutima aduhemba ayo mahera yacu ntibagende muri vacances ntibagende he bataduhembye uwo mushahara twakoreye ni ukuvuga bo batubwiye yuko mu minsi mike twarindira mugabo n'ubu turarindiriye mugabo atakivuyemo n'ubundi tuzosubira tubibutse hama twongere turabe icyavuye muri so batwemeye batubwiye ko bo twarindira mu minsi mike
kuri cyo kibazo cy'abigisha ishyirahamwe Action Aid ryamenyesheje mu nama mpuzabikorwa by'amashyirahamwe akorana na hase yo ku wa 12 Kigarama ku kibazo abigisha bafise kizotorerwa inyishu mu masaha 72 tugume mu Rusenda ishami rya unirijwe ry'impunzi ku isi haseri n'abafatanyabikorwa baryo bari kumwe n'abaserukira impunzi barakoze inama mpuzabikorwa z'ubutabazi bya nyuma yo muri uno mwaka 2019 iyo nama yo kuri uno wa 12 Kigarama yari ishingiye ku bibazo by'umutekano imibano indero amagara y'abantu n'ibindi ibyo ni ide byavugwe muri iyo nama na Yvette Munezero
inama mpuzabikorwa by'amashyirahamwe akorana na haseri yarabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 12 Kigarama mu makambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe mu gisata cy'umutekano umutekano wifashe neza muri rusangi naho mundu twaraye turangije hibonekeje abasoda ba FARDC banyuze hagati mu ikambi ya Rusenda mu gihe bitemewe n'amategeko muri ico gisata nyene hasere yaremeye gutanga ibikoresho byo gusanura amagerite yose yasambuye mu gisata cy'imibano ico cyatwaye umwanya munini muri iyo nama muri ico gisata abaserukira impunzi barekanye impungenge bafise ku icererwa ry'itangwa ry'amafaranga yo gusuma ku icererwa ry'itangwa ry'amasabuni itangwa ry'ibikoresho abakenyezi n'abigeme bakoresha iyo bari mu mihango hamwe n'itangwa ry'amahema yo gusakara aha abaserukira impunzi bagasaba ko hoba itangwa rusange ry'amahema ku mpunzi zose atavuyemo kuri ivyo bibazo byose amashyirahamwe yiyemeje ko agiye kurondera inyishu nziza kuri ivyo mu gisata cy'amazi n'amagara y'impunzi ikibazo cy'ikena ry'amazi kiri muri site ya Rulinda ntigishobora gutoregwa inyishu igihe cyose atakiraro kirubakwa kuruzi Rusenda aha hasere senez biyemeje gufasha ngo ico kiraro cyubakwe mu maguru masha mu magara y'abantu umukuru w'ikambi yasabye ko impunzi zigwaye indwara zikomeye zoza zirarungikwa kuvurirwa hanze ya Kongo nka Nairobi n'ahandi kuko amagara ari kirumara kuri ico hagiye gutegurwa inama rukokoma igico kibazo mu gisata cy'indero Action Aid yatangaje ahigejeje igikorwa cyo gutanga ibikore ibikoresho by'ishure n'imyambaro y'ishure mu mashure yiga mu abana b'impunzi. Muri ico gikorwa abanyeshuri 3324 bo mu mashure y'intango nibo bamaze kuronswa ibikoresho by'ishure, hamwe n'igihumbi 613 nibo baronkejwe ibikoresho mu mashure yisumbuye, na uniforme 15534 nizo zimaze gutangwa. Tubamenyeshe ko iyo nama muri site ya Murongo yaduse mu mwaka jagari, kuko impunzi zaciye zikoreye imyiyerekano hanze y'inyubakwa iyo nama yari kukoregwamo, biturutse ku mezi abiri agiye kurumana mu ndwi zibiri ziri mbere impunzi zidafunguriwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda. Munezero Yvette kubw'uruganda ya
Munezero Yvette, turakeneye ko iyo nkuru waduteguriye. Tuje mu kiya cya Rusizi, abanyamahanga ba mu Mukamanyura basabwa kwimenyekanisha ku biro by'umukuru wa posta ajejwe intwaro kugira baronse impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umushingana he Matendo Kanoko aserukira leta ngaho Kamanyura yabishikirije kuri uno wa kane igenekerezo rya 12 Kigarama, igihe yashikiriza ingingo zishasha zo kugwanya uruja n'uruza rw'abanyamahanga rutisunza amategeko. Wendo Jowe adufitiye inkuru dusomega mu Kirundi na Manuel Ntirampeba.
Kubwa Matendo Kanongo aserukira leta mu karere ka Kamanyura, ni abanyamahanga b'abarundi babaye ku butaka bwa Kamanyura ku buryo budaciye mu mategeko kumvo zijanye nini n'imibano muri zo urudandazo amashure n'ibikorwa byo ku mirima, ariko bategereza kurondera impapuro zibemerera kuhaba atawo bakakaza.
Sisi hatuwezi kukataza Munyarwanda au Murundi kuishi Kamanyura.
Ntidushobora kubuza abarundi canke abanyarwanda kuza ngaha mu Kamanyura kuko nabavukanye bacu bashitse. Kamanyura Bugarama na Cibitoke toki bitegezwa kugenderanira. Icyifuzo canje nuko umuntu avuye Bugarama mu Cibitoke canke ahandi yoza yitwaje ibyangombwa bitangwa na bajejwe imbibe aribo DGM, bituma ashobora kurangura ibikorwa byiwe ku butaka bwa Kamanyura. Ariko ufise akageto ko kucambu ntiyemerewe kurara ngaha muri Kongo no gutembera ibirometero byinshi uva ku mupaka.
Uwo mutegetsi akihanikiriza abaha indaro bene abo bantu, ahubwo akabasaba kubahimiriza kurondera izo mpapuro.
Vizuri mtu kupangisha ndugu lakini
ni byiza gutanga indaro, ariko icy'ingenzi ni kubanza kumenya ko uhaye indaro afite ibyangombwa bikwiye
ndani ya nyumba zawo waje conforme ku norme wakuna madokima migratoire.
Kumenya ko Kamanyura iri aho ibihugu bibiri mu biyaga biri mu biyaga binini bihwanira, aho buri gitondo abarundi n'abanyarwanda baza kumvo zitandukanye harimo izo urudandazo izo kwiga n'iz'ibikorwa bijanye n'indimo.
Dusubira mu Rusenda, imbyino ndangakaranga n'umuziki wa none n'ibikoresho nyabyo byo kubumbatira amahoro mu guhuza ibihumbi by'abantu batandukanye, ibyashikirijwe n'umuhuza bikorwa mukuru w'umugambi inkino mu kukingira urwaruka kuri uno wa 12 Kigarama, hariko harabisabukuru y'imbyino ndangakaranga n'umuziki wa none mu ikambi ya Rusenda. Imigwi cende y'abarundi n'abakongomani niyo yari yitabiriye iyo sabukuru ndangakaranga. Ni inkuru ya Eric Itangishaka.
Iganwa ry'intambo kavukire n'intambo z'ikizungu ryaratunganyije kuri uwa kane igenekerezo rya 12 Kigarama mu mwaka wa 2019 mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda, rihuje imigwi cende ibiri y'abakongomani bo mu kibano cyakiriye impunzi hamwe n'indwi y'impunzi z'abarundi. Uko byashikirijwe n'uwaserukiye woro cha de Orande ryatunganyije iryo higanwa, iyo sabukuru yatunganyije mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani b'ababanyi babo, ndetse no guhereza akaryo urwaruka ngo rwidagadure runerekane n'icyo rushoboye. Abitabye iryo sabukuru barakenguruka itunganywa ryaryo kuko umuziki ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Muri iyo migwi 9 itatu yari intambo kavukire hamwe n'ine y'intambo z'ikizungu. Imigwi itatu ya mbere igizwe n'abatamba indirimbo z'akaranga z'abakuzi yaronkejwe amadolari 50 yaronkejwe amadolari 60 y'abanyamerika ku mugwi umwe. Iyindi migwi ibiri y'intambo z'akaranga z'abakiri bato yaronkejwe amadolari y'abanyamerika 40 ku mugwi umwe, aho ku rundi ruhande imigwine y'intambo z'ikizungu baronkejwe amadolari 33 ku mugwi umwe. Bamenyesha yuko bugize kabiri ihiganwa ry'intambo ritunganywa mu mugambi ikarashishi mu gukingira abakiri bato usanzwe ufashwe mu mugongo na Komite Internationale Olympique mu Kinyamazuru. Mikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mu buseruko bw'intwaro iharanira rusange ya Kongo, nijewe itangisha kayiri kihubwiga niroyaga.
Urakoze Eric Itangishaka kuyi nkuru waduteguriye. Tugumye mwiyo kambi nyene ya Rusenda, hari umujyango mwiyo kambi uvuga kuri kuratotezwa n'impunzi zigenziwe. Hatungimana Everine muvyeyi w'abana bane yagirizwa uburozi n'ababanyi. Uno munsi umukenyezi akaba yabuze ikigwati na kimwe cyo mwiyo kambi ashobora kubamwo. aho twamusanze ku biro by'umugwi CNR Commission Nationale pour les Réfugiés mu Kinyamazuru Hatungimana yatwiganinye na Muvano ya Njogo yo kwitwa umurozi
ikibazo ofise cyatinyendaga kuri CNR jewe ndu murefije nasokeye mu rurinda 33 ndahageze ndahamaze umwaka ngira ikibazo haba umuntu akorera umwana wanje bya furambi amaze kumukorera bya furambi baramufunga ageze baraka aratoroka aragaruka amaze kugaruka yashikiye kumbugi wanje arambira ati mama wowe washatse kunyica urananirwa ariko jewe nzokwira njambaho ndatekera imizigo n'abana no kubiro bya ARD ndaraho ndayeho bukeye abakozi bo kubiro bya ARD barashitse barambaza ati mama ikibazo cyawe kimeze gute ndabiganira kandi bari basanzwe babizi bamaze kubyumva baciye banjana kuri CNR bashikana kwa musitanteri yizi ikibazo canje akinyandikira urukaratasi asubiza muri yakeye ahanyene mu rusenda icyo gihe hari abantu bo 44 baca banjana mu 44 mu 44 ndahaba inyuma haguye imvura inzu zanje zirabomoka zose nimaze kubomoka ntangura kugenda ndiko ndapanga panga aho ngeze ngo ndumurozi
amaze gusimba icobo inshuro nyinshi mu bigwati bitandukanye byo mu ikambi ya rusenda hatunga imana yaromotse ahungira igatanga agarutse avuye iyo yari yarumuke yasanze inzu yiwe yaragurishijwe
mbo igihe kimwe naba mu viraje ya 18 bahazo kwanyikira abanyagereza ko ndumurotsi ahava nzanza gupanga inzu aha mu 9 ha de village Omari ndahamaze indwi zibiri baranyirukana nzanza kugura inzu 24 mu 24 inzu bayintuririye ko isaha zitanu zijoro fiti bazo cyarashitse no kwa komiseri ibyo birazwi abo bantu barafatwa barafunga imisi 3 barabacya namande kubera ko mbonye umenga ntacyo bariko barankorera kuri ibyo ndomoka ragenda gushika gatanga narimazeyo amezi 3 ubu rero naragarutse ngaruka ntumbereye kugira ngo subi ire ku nimero yanje mu rurinda. Ni village yo mu rurinda muri Trantrua bamwita Mama Drophine ncasanga yaragurishije amazu yanjye nari nahasize arabiri. Ubu nageze ati nubake abariho nicara baranka ngo ndumurozi ngo ngiye kubamarira abana nico gituma usanze ningaha kuri CNR.
Umupfaso ni hatunga imana akabasaba mu CNR kumutunganiriza kuko abayeho mu buzima bubi cyane.
Nukuri tubayeho nabi imibirarirangya n'abana urabona aha hantu ndi aha hanze n'umuryango nukuri mbayeho nabi cyane. Icyo kujya naho no kironka ntekera aha hanze nyene kintu niko ndasaba aha kuri CNR mukohaza nisunze ko ariho kuri leta nosaba ko boraba ingene bomfashe kurabona aho ngiye hose ko banyirukana aho ngiye bakanyirukana nahisemo kuza kuri CNR kuko nibwo butegetsi dufise hamwe ikambe kugira ngo barabe icyo bomfashe bandengere ntibanyicane n'aba bana banje
mu mugwi w'ibihugu jeje impunzi CNR twabaronde kuri ico kibazo batubwira ko ikibazo cyo muryango bakizi Didier Numbi wa Numbi musitanteri w'ikambi ya Rusenda akabagabisha akanasaba n'igipolisi guhagarika uwese yagirizwa ubundi burozi ahanwe yisunze amategeko ari mu gitabo Imana byaha cya Kongo
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobazi ongea yaga na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego internews
amakuru yacu tuyasozereye kuri ino nkuru ivunaguye ivugwa mu rusenda ugwaruka 27 gwarakurikiranye inyigisho zo kuyungunganya gwararonkejwe impamya bushobozi certifica z'inyigisho zabahawe n'ishirahamwe ry'abahorande WorldChad ibyo byabaye kuri 11 Kigarama ibyo byigwa byari bigizwe n'ubworozi bw'inzuki kwenga ikinyobwa cya kare gasoke no kujisha ibikapo Echati Nondo Johnson arongo igisata cy'ugwaruka mu karere ka Fizi yashimiye ishirahamwe WorldChad kuri ico gikogwa anahamagarira abaronkejwe izo nyigisho kuzikoresha mu kwiteza imbere Nino nga hanchuti na mga bagenzi mga arimu tuteze yomi tusozele yeka makuru kwa harifu wa bateguriye. Ndashimia mwezo mwese mga yakurikira nyekuba munhango gushikahere. Nshimira Hasani Shabani hafashuje kwa bategurira. Aya makuru akawayara ahagarariwe na Manuel Ntirampeba. Kuri miko ngari kumera Jean Maria Karoni ni nahazwe. Hiraho mubamwe mubahwe n'iminsi mikuru mihire ya Noweri n'ubunani na utaha.